mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi. Hano muri studio ndwe muri kumwe na Joy Diane Nina hazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Senari nkuru mu gihe 69 zabo bakanye bituye ubutungane bipfuza kuvana mu gihugu cyose mu 2018. Izo manza zavuye kuri 69 zija ku 1311 mu gihugu cyose nyene. Abenshi mubaza gusaba gutandukana ariko kwahukana baza bava ku murwa mukuru Kigali mu Burundi. Nta bitigira ibishasha byerekana uko ico kibazo cifashe. Twashoboye kuronka bivanye n'uko ijwi rya Amerika bitacoroshe guhabwa makuru n'ibisata bitandukanye vya leta. Gusa radio y'abanyagihugu RPA mu nkuru yakoze imbere yo kugagwa mu 2015 yemeje ko yishimikije ibiharuro yavuga ko yakesha sentare intango ya Kinindo vyaboneka ko ibitigiri vy'abahukana vyongera ku mwaka ku mwaka. Hagataho ikigo c'ubushakashatsi n'ubusabane bugamije amahoro IRDP cyo mu Rwanda mu kwezi kw'icenda ko mwaka uheze casohoye raporo yerekana ko ugukoresha nabi imbuga ngurukana bumenyi biri mu biriko birasenya ingo. Ivyo raporo vyifashe gute? Reka tubaze mugenzi wacu Asumtakabuye.
Gatanya ikomoka mu gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga ntiyarimenyerewe mu mpamvu zituma bashakanye batana. Ubushakashatsi bwakozwe na IRDP umwaka ushize bwagaragaje ko aho iterambere rigeze abantu bagaragaza ubushobozi bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga byagize ibyiza byinshi ariko bizana n'ibibi, cyane cyane iyo izi mbuga nkoranyambaga zikoreshejwe nabi hagati y'abashakanye. Ndushabande Eric umuyobozi wa IRDP avuga ko gukoresha izi mbuga nabi basanze biza mu mpamvu za mbere zituma ingo zisenyuka muri iki gihe.
Icyagaragaye mu mijyi cyane cyane noneho ni social media ndetse na technology. Ubwo icyo nacyo ni indi ndiva ya cause y'impamvu ya za divorce. Akaguma kuri chat ariko noneho chat iyo ibaye mbi umugore w'umugabo akayigwaho biba imbarazo y'ufuata ha turi preve ndayibonye. Mu bushakashatsi twagaragaje iyo umuntu amaze gushaka ugasanga arashaka gukomeza kuba umwana muto ako kabura kose ugasanga uko yitwaye ntiyitwaye nga kwa kundi abyifuza kuba umutware ahubwo yarashatse ariko ntiyamenya ko ni ukuvuga arakomeza kujya mu kabare, arakomeza kujya kureba imipira, arakomeza kujya mu rungano. Ibyo bigahindura bigahita bihindura icyo umugore yari ategereje. Nawe
ibyavuye mu bushakashatsi bwa IRDP ntibiri kure y'ibyo abakorana n'inkiko bunganira abantu babona. Maitre Vode Kayitana umunyamategeko wunganira abantu mu nkiko nawe yemeza ko bajya bahura n'iki kibazo cy'abashakanye batandukanywa n'ubutumwa bugufi, amafoto agaragara kuri telefoni z'umwe mu bashakanye yaba umugabo cyangwa umugore, mu gihe ubwo butumwa buza bugaragaza ko umwe mu bashakanye yagiye ku ruhande.
Yashize umuntu yararimo mpa umugore amubwira yuko yafatiye muri telefoni y'umugabo we amafoto n'amamesaje. umugabo hari umukobwa wamwoherezaga nyina abantu bamamesa nyuma n'umugabo nawe akamusubiza bakavuga n'ibindi bintu bavugana nyine byerekana ko ari preves ibindi byabaye imbere iyo kayo narayibonye social media ni nk'ibisuko umwe abari iwe undi muntu babirirwana akabamwandikiye cyangwa undi muntu yabonye ku manywa akabaramwandikiye undi akabamusubije abantu bagira n'irati umuryango uri kunza n'abana bibagira b'ingaruka kuko ababyeyi babona umwanya wo kuganiriza abana kuko urumva umwe abakuze ahugiye muri famiye muri gurupe batatu cyangwa muri abo basheri be abana bo urumva umwanya wabo uba mutoya iterambere rizana ingorane kuri famiye no ku mibereho y'abashakanye no ku mibereho y'abana.
Hari umuryango wari warashakanye umaze imyaka icumi ubanye wampaye ubuhamya ariko bifuza ko ntabashyira amazina yabo cyangwa amajwi yabo kuri radiyo. Umugabo Nise Karangwa Emmanuel yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko buri gihe yajyaga abona umugore we yanga kumwereka telefoni ye ndetse banamuhamagara akajya kwitabira kuri. Umugore yakundaga kuvuga ko atinda ku kazi kuko umukoresha we yabaga yamuhaye imirimo myinshi. Karangwa yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko iyo myifatire y'uwo mugore we yahoraga muri telefoni yaje gutuma agira amakenga ahitamo kumukurikira umunsi umwe amubwiye ko agiye ku kazi ku mugoroba. Karangwa avuga ko yaje gusanga umugore we aba yagiye mu kabyiniro ndetse afata amafoto atabyinana n'abandi bagabo bamubwira amagambo akomeye. Uyu mugabo yavuze ko iki kimenyetso yakijyanye mu rukiko kiba impamvu z'uko uyu muryango wabonye gatanya. IRDP yakoze ubushakashatsi inagaragaza ko iki kibazo gikomeye kidashingira gusa ku magambo abashyingiranywe bandikirana n'abo hanze, ahubwo usanga gukoresha imbuga nkoranyambaga bihagarika ibiganiro hagati y'abashakanye kuko buri wese umwanya munini awumara muri telefoni cyangwa internet.
Ariko igikomeye cyane ni uko nguko social media na teknoloji na televiziyo mu rugo byose byatumye noneho dialogue itahava. Kuba social media abantu twaraziguye tukazikoresha ariko tukavanaho wa mwanya wo kuganira ukavanyaho umwanya w'umwe ati ndandika iki sinandika iki. Umuco wo kutizerana waje kwiyubaka mu rugo buryo umuco wo gucana inyuma no kutizerana naho ngaho bishingiye.
Imibare igaragazwa n'urukiko rw'ikirenga yerekana ko imanza za gatanya ziyongereye cyane. Uru rukiko rugaragaza ko imanza za gatanya zaciwe mu gihugu cyose mu mwaka w'ibihumbi 2017 zari 69 mu gihe umwaka ushize 2018 zikubye inshuro 19 z'ibihumbi 311. Mu nkiko zo mu mujyi wa Kigali ziza kwisonga kugira umubare w'imanza za gatanya kurusha izindi nkiko zo mu gihugu. Kicukiro iza kwisonga mu kugira gatanya nyinshi. Umwaka ushize wa 2018 habarugwaga imiryango 210 yatandukanye byemewe n'amategeko. Gasabo 190 nawo Nyarugenge 157 mu gihe mu gihugu hose habarurwa imanza za gatanya 311 557 nizo mu turere tugize umujyi wa Kigali gusa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi arakenuye murumvise ingene vyifashe ahanini bavuze ko biva ku mbuga ngurukana bumenyi ibindi biriko bisambura imiryango. None uretse izo mbuga ngurukana bumenyi nibihe uruhara rw'abanyamadini canke abakozi b'Imana n'urwahe? Utwo tubazo turi mutwo tuza guca ijyanino mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Umutumire twabatumiriye nk'uko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ni Pasteur Edmond Kivuye, umwungere mukuru w'ishengero Eglise Vivante ku isi hose. Pasteur Kivuye ariko arakora ingendo mu mareta atandukanye ya Amerika. Ku munsi wa Mungu munyigisho yatanze ku isengero Crosspoint rifise icicaro ahi Washington yaragarutse ku vy'imiryango. Umutwe w'inyigisho wari Family Matters. Turaza kubigaruka ko mu kanya turacarindiriye ko ashika muri studio zacu, ariko mu kurindira ko tumwakira reka tube turabumvisha kano karirimbo Mpamavuta na karirimbo ka James Rugarama hamwe na Daniela.
Dore bugiye kwi amuna tabasha gukora yobori intambwe zanjye gume mu musoa. Dore bugiye kwi amuna tabasha gukora yobori intambwe zanjye
kume umushoa amavuta mitamaza vami wanje muri naka ubuzaza uzabonere kure nami wanje tuzajane amavuta
Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacarindiriye umutumire wacu Edmond Kivuye pasteur ari mu nzira aza agana studio za radio Ijwi rya Amerika akaririmbo ni mpamavuta na karirimbo ka James Rugarama hamwe numfaso niwiwe Daniela mukurindira rero ko pasteur Kivuye ashika ngaha muri studio zacu reka kumbi benshi mwatwandikiye ku mbuga ngurukana bumenyi mushaka kugira ico mushikirije kuri ico kibazo cingo tube turabakiriye turahera kuri Vincent Icards ego utwandikira bavuze ngo ndi umucamanza ndafise ico nterera uri umucamanza muca igihugu ga Vincent ugakorera ya Senat
Janzwe ndi murundi nkora akazi k'ubucamanza mu Burundi nyene
ne kuduga ku jambo rero tubwire ivyico kibazo uko vyifashe muri ico gihugu
Janzwe iyo umuntu aba nka yarumbiriza abaje gusaba idia divorce kujya kwahukana urasanga hariho imvo zibiri nyamukuru zikunda kugaruka mu mitima ya benshi ugasanga rimwe na rimwe iyo abakobwa baje kuba kuno munsi ntibakiraba umutima w'abagabo bahungu baje ko baraba ico umuhungu afishe rero iyo yashitse yagasanga urugo ibyo yumvira siko biri ndongo umuhungu ntatunza rakenye acabona umengo yari ihenze ugasanga kuri ushoboka byose ngo yakuyogira divorce
aho imbere ko nadusigurira ko ari byo bababwira mu kuza gutandukana umuntu aca yibaza ati ubwo buryo bugira abahungu gusa naba nta bapfaso ni canka abakobwa usanga babufise gusumba nabagiye kuba shiramungu nabagiye kubakana nabo
abakobwa nari nkivuga ku bahungu ku bakobwa uko babiyumvira mukaya ndavuga ku bahungu cyambuga ku bahungu nabo navyo birimwe aho sanga umuhungu aza kuronde ngo uba yibaze ngo wabo barafite akabona umenga docaronka ya muronka akabona umenga ntacaronka agacikomba kumuturubika ngo wakuze wari ngo siko ngombwa ubaho ngaha ugasanga umukobwa akibona nk'umusaza nawe agaca aza kubi gusaba ati gene upfa numva nduhutse uru rugo naruvuyemo
ivyo ubibwirwa n'abaza kubitura mu butungane bashaka kwahukana
aho baza bakabaza n'umuti tuna ko twiyumvanamwo bakakubwira bati kugira ngo twumve turuhutse nubwo twobana n'uyu muntu kuko twumva ubu n'umuntu tudatekanye. Hanyuma rero abo bakobwa yasanze ubwo butunzi yibaza atari bwo buhari, uca usanga agomba kuvuga ati bon ndabona ko niyihenze, ndabona ko niyo situation, akumva umengo yitwaje ahantu yohava akajya gutekana yavuyemo nk'umbure mu gihe aba afise n'abandi yigeze kuba bakundanye nawe abona bagumanye. Icyo ni ikintu twabonye cy'uburyo kiza kiragaruka kenshi, aho abahungu bakobwa bakibona ku mengo bogenda bapreferera uburyo. Hanyuma abahungu nabo nyene navuze yuko nabo nyene bibashikira. Ikindi twabonye kigaruka kenshi ni abantu bajya kubaka ingo bakabona urugo nk'umunyenga.
Siguro
no kuvuga asanga hariho abakobwa abafite imyaka 21 incaye 22 n'itatu zikabona abo bagenda na bose barongowe haba ngo no ngo naje nopfundo niyongwa ngo naho ba mu gitobe nkaba ndi ku mugabo gusa yuganiye
n'abana ku myaka 21
bakiri bato
ku myaka 21 ku myaka 21 umuntu abaragira kwihebura ko ubunye umuntu yize akaronka akazi kugira avuge ngo sinze ndanagende ngenda gusabiriza umugabo gusaba n'imyaka 35
ubunye ushushanye nke mu bitagara abaje kubaka bakiri bato niyo gasanga nka ekipe bagenda ari mu rushenga yari hehe bose bamaze kuja kurongwa n'akamunumengo nawe yogenda uri yamaze kugenda aca abona aragera igihe agashike byose yibaza kumengo n'umunyenga amaze kubona yuko atari byo ari urugamba ahubwo atari umunyenga aca agomba gusohoka mu urwo rugamba.
None ga Vincent nimba atari banga wewe uri umucamanza hagati mu gihugu cy'u Burundi canke ibijumbura
narakoreye Bujumbura ubu naho ndi mu gihugu hagati.
Ubona bikaze hehe Ibujumbura ku mugwa mukuru canke ruguru?
Dore turaraba bikaze mu bisagara mugwa mukuru kubera mu misozi hoho baracari muri kwa kubaka kwa kera aho umukobwa agenda akari determine avuga ati ngiye kubaka urugo kandi na ruguru akagenda yarasana ndampanuro z'ababyeyi na basenge bakujya kwa kera bitandukanye no mu gisagara abantu bashobora kurogorwa muri cya gihari.
Hanyuma ababikwega kuko hari igihe usanga naho abantu bavuga ngo barahukana umwe agenda avuga ati ndashaka ko tuvana ariko wundi akaguma anana avuga ati nyamara reka turira abana canke tugira iki. Ababikwega cyane n'abagore canke n'abagabo?
Gushika uno munsi tumaze kubona hari ibintu bitangaje. Iyo baza kwitwara kenshi haza umugore haza umugore asaba yuko yokwahukana. Ariko umugabo nawe kenshi nawe ageze kuhitaga urubanza avuga yuko adakeneye ko bahukana. Mugabo umugore akamubwira ngo dufate nko ku manza 7/10 haza umugore asaba divorce. Umugabo nawe ajya akayanta ati je simbona ko nogeya divorce. Kubera iki rero tumaze kwambura umwambaro w'ubucamanza tukabaganiriza nk'abagenzi abakenyezi abagabo bakubwira ati ndushaka kwemera divorce mu gihe umukobwa yaje ndamutoye uko nyine dukundana kubera twari dukundanye. Uno munsi nkaza kwemera divorce tugabura amatungo yose mba mfise kandi nawe ata kapitale yazanyemo.
Urakoze cyane rwose. Urakoze cyane Vincent Nkurunziza, wari watwandikiye uvuga ko ufise icyo uvuga nk'umucamanza akora ngaho mu Burundi. Uri munsi mwiza ku ntererano yawe. Urakoze. Hari n'abandi batandukanye bariko baratwandikira mu kurindira ko umushitsi wacu Pasteur Kivuye ashika ngaha muri studio. Nka Jonas havuga yanditse avuga ngo vyiza ho ubushakashatsi bukomeye bukagira kukuraba icari cahuje abo ba mbere yuko bakana kuko ngo niho hari inyishu y'igitera kwahukana. Mukuri ubugeni ngo canke ubukwe bw'iki gihe akenshi buri gushingira ku bukungu byanditse mu Kinyarwanda. Muranyihanganira ibyo ntaza gushobora kuvuga neza ngo canke ngo inyungu z'ibintu kurenza urukundo. Ibi bigira ingaruka zimomeye zirimo no gutandukana hamwe bikavamo no kwicana. Ngo ibaza ariko kubana n'uwo udakunda kubera ko uwo wakundaga yabuze inkwano iwanyu bamwanze. Ngo kubakana n'uwo udakunda kuko umuryango wawe wakujije uwo wakundaga. Ivyo ni ivyumviro vya Jonas havuga yavyanditse mu Kinyarwanda, nico gituma ndabisomye mu Kinyarwanda. Bana b'Imana Baltazar nawe kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika yanditse avuga ngo ikibazo nuko abantu tutagishaka kumvira yaturemye bigatuma habaho inarije mu rugo hakabura ubahundi umudamu ntabakimenya ishingano ziwe n'umugabo nawe bigatuma atwaza umukazo wo yakagombye kwinginga no kubungabunga bigatuma habaho imishamirano ya buri munsi kubaha uhoraho ngo niryo tanguriro ry'ubwenge niko yabyanditse ngo nitwamubaha azoza yivange mu ngo zacu hama ngo tubane mu mahoro ukwahukana ntivyemewe imbere y'Imana ibi ni ivyumviro vya bana b'Imana Baltazar Trace Louis Michel kuri ndi murongo wa telefone Louis Michel Kat Louis-Michel, uratwumva? Louis-Michel, turumva ka telefone kiyo katumvikana. Philippe, wewe turi kumwe?
Ego cyane turi kumwe.
Uherereye ga Philippe?
Jewe merereye mu Burundi, Perezida ba mu ma province yo muri Nord.
Yose uko ari ayo mu buraruko.
Oya Muyinga.
Ibyifashe gute ibyaba ibyingo ngaho onye Muyinga ga Philippe?
Mbo imuyinga ibyo zintane hagati mu ngo byama byazibonekeje cyane ariko ikigaragara nuko nta gaciro baba baha ibanga bagiye guhana urugo bagiye kubaka mu kugira uko umengo bishobora kuba ari nk'ibikino bariko baragira gucyo rero bamara gushika muri byango bakibagira yuko Imana yaragize yabahujije ngo ibagire umwe icyo kintu rero cyuko Imana ibagira umwe cyabwirizwa kuba aricyo kibaranga maze kigatuma bahura bakagira icyo nokwita umwanya w'umuryango bagahana umwanya bakaganira burya amurugo ikintu kizobubakira cyubaka iminsi yose uhera ku kiganiro mukaganira mukatangira hamwe ibizogenga urugo rwanyu hanyuma mugafukama mukaheza mugasenga kuko Imana yavuze iti muri Bibiliya ko umugabo abwirizwa gukunda umugore wiwe hanyuma umugore akubaha umugabo ariko nicyo buza yuko n'umugabo akunda umugore hanyuma umugabo kandi akongera kubaha umugore kubera iki bubakiye kuri rya jambo ry'Imana kwa gusenga bakongera bagasangira byose kuri ubwo rero iyo mikino bashyira mu rugo bakabona umengo bagiye kubaka nk'abagiye gukina ibazi hagaciro icyo gituma kenshi usanga byatumye ingo zisambuka ugasanga bariko baraja kujya mu manda zo gutana
urakoze cyane gose Philippe ngaho onye Muyinga ugira umunsi mwiza
murakoze cyane
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda wa mutumire wacu arashitse muri studio zacu ni Pasteur Edmond Kivuye umugere mu kwishengero Eglise Vivante ku isi hose Pasteur makoze kwitaba ubutumire bw'Ijwi rya Amerika
murakoze cyane
ego kandi nakaze muri leta z'ume za Amerika muri ko murakora ibikorane bitandukanye mu mareta atandukanye
murakoze
imbere ko duca tugaruka kuri ivyo muri ko murakora amareta muri ko muragendera nayahe ubutumwa mwaje muzaniye abarundi n'abanyamahanga abanyarwanda abanyamurenga abantu bose bakurikira ubutumwa bwanyu n'ubwa
twebwe ubutumwa dutanga n'ubutumwa bw'impemburo ego twifuriza abantu guhembuka bakabaho neza
ego
bakubaha Imana Imana nayo ikabaha ibyo yabasezerani ego murakoze
muri ko kwa Mungu mwari ngahanye kuri Cross Point ni Strangle of City cha Washington ne muri leta ya Maryland mwaratanze inyigisho zitandukanye turabigaruka ariko hambavu ya Washington ahandi muterikanya kugenda ni hehe
tuzoja Massachusetts mu bice bya Boston hanyuma tuce tuja Canada Montreal na Ottawa tuce tugaruka Maine zokora Portland muri Maine tuce tugaruka Texas
Ego. Ku munsi wa Mungu mu nyigisho mwatanze hari umutwe w'inyigisho rusange bavuga ngo family matters. Ubutumwa ga pastor ahanini bwa rubgahe muri uwo mutwe bavuga ngo family matters.
Byari bijanye n'ivyo muryango. ego barifuza kumenya ibijanye n'umuryango muri rusange hama bakaraba ibijanye nibyo kubaka ingo bakaraba nibyo uburezi bw'abana n'umubano w'abavukanye umuryango
ego mubi bangamiye imiryango itandukanye mu gihugu cy'u Burundi no mu Rwanda nk'uko twavyumvishije abakunzi b'ijugi y'America tugitangura harimo ukuvana ama divorce yabaye menshi mu Rwanda baravutanga ibitigiri yuko nko mu 2018 ubutungane bwakiriye imanza 69 ariko mu 2018 zica guca bwakira imanza 1013 na 11 bavuga ko ahanini byatewe n'imbuga ngurukana bumenyi nico gikuru gitandukanya imiryango kiriko kiratera uko kwahukana mu bantu batandukanye niko mubibona namwe
co bari kimwe muri vya ariko sinimvira ko iyo nkomoko canke ari yo mvano yavyo ego ugutandukana vyamye biriho sibishasha kuva kuri Mose zamye biriho mugo hari ibi bituma
yego
haraho bigwira gusunza hande hari nibihe bituma gusunza hande naruvuze ko no muri ibihugu byanyu yo hakanye bikomera gusunza ko ngo abantu baradeprima ego
hanyuma hambavu yivyo muravuze mu bihugu byacu ko gudeprima ariko ngira ngo guhangayika birengere canke guca kwiheba kugira iki mu Burundi naho no mu Rwanda mvuga ngurukana bumenyi kica kiza kiba nkica kabi canke ica gatatu wanashaka n'ica kane n'ivya
nuko ingena abantu bavyifatamo atari ko bavyifatamo kera abantu ntibafise kibanza ca ntibahe kibanza umuryango nkuko babikora mbere les valeurs agaciro waha umuryango si nkuko byabimeze kera nico bituma rero ubu bikaze gose harazamo ibintu byo guharara no kwiganana no gukora ikintu kukundi yagikoze cyangwa kugikora nk'ukundi yagikoze nico gituma ubu bigenda birunyuka ntibimeze nkuko byarimeze kera kera umuryango warabijamo cyane
yego
ubu bamwe aravuga toya ubu nitwe dukundana gusa tuzoyimenyesha abavyeyi gusa nibagomba bazi natagomba nakatsi kabo nakaye nitwebwe urugo rwacu twe twenyene mugabo umuryango warabishiramo inkomezi cyane
ugafata umwanya ukavugana n'abana
bakavugana harabaho abaranga abavuga ati urya muryango no kuri turawutse canke uritonda mu rurya muryango uritonda urya mwigeme emwe oya nta kuntu bakagucira gace uwo bantu ntibagomba kubaza oya naramukunze naramukunze ari kindi n'urukundo gusa mugaye buryo rugo ntigubakwa n'urukundo gusa uko ari abantu bitiranya urukundo n'amasantima n'ibirorogwe canke amaranga mutima
mudutandukaniritse
amasantima n'ibintu bihinduka
yego
ibirorogwe n'ibintu biza kuko atwenze neza kuko avuze neza kuko akubariye neza ugasanga ari umuntu afashe ingingo muri uwo mwanya subwa mbere biba byarabaye kuwitwa Yakobo muri Bibiliya yabonye umwana wa Inarume Laban witwa Rakeli canke Rasheli aca avuga ati je nzomukorera imyaka indwi si Laban yayimusavye oya niwe yavyitse niwe yitaye muri uwo mutego kwisabira kumukorera urumva rero ibintu biza muri uwo mwanya bisho nk'uko bamwe babivuga muri ako kanya umwanya birahera
ngani bimwe baca bavuga ngo mu gifaransa ma coup de foudre ariko kandi pasteur muravuze ikintu muvuga ngo imiryango yarafata akanya ikamenyana ikagira iki muri ivyo vyimbuga ngurukana bumenyi muri ko mugendera muri bino bihugu hari nabavuga bati kugira uzoro nko muhuza biragoye ndaja kuri internet nzo kwivuga nitwa gutya nkora ibi nkundi ibi nanki ibi ubwo rukundo gogo muraruvuga kwiki
urumva habaho abaranze cyangwa baranga
yego
mugabo nta intere y'amaronko baba fise inasenge nabo se wabo inarume umuvyara we mukuru we murubu nawe mwene wawo hafi umubanyu umubanyu uwo niwe bamurabira akamubwira aba rero nawo kuri internet za dating sites nabo batangiye gukora nk'ivyo mugabo bubona badandaje
bariranga
bo babona bariranga
yego
bakakora ati twe dukora ibi nibi nibi ubacusimbirako bo ntavyo nzi cyane ngahari nabo nabonye babana ubu mugabo bagize imana bahuriye kuri internet mugabo bagize imana asanga imiryango irazinanye barabafasha urumva abandi ntavyo nzi rero sinobivuga ko mugabo iconzi nuko ba izo dating sites ama site ya internet yo guhuza abantu bakundane bo nibo biranga baridandaritsa bikunda bidakunda ntacyo bibabari
ntacyo bitwaye
ikindi gituma abantu babihurumbira nuko ntibazi ko kubana n'umuntu arakaramata urupfa rwozo watandukanye avuga toya turabana nivyakunda tubandanye nivyanka tubivemo urumva bisigari kontra ni nko kuja ku kazi ni bampemba neza nzohaguma ni bafata nabi
ndahave kwa mugani wanyu ni kagaciro kahari kahaga umuryango kataki hari cyane gose ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda dufite benshi batwandikiye bagira ni benshi cyane ariko reka tugerageze twakire bake muri bo kuko umwanya uri kurasa nk'uyitera tuhera kuri Oscar Oscar Ricards Oscar
amahoro
ego uherehe gauska mukayanza akabazo kawe canke intererano kwa pasteur Edmond Kivuye
kama yamasege ko cyane mu minyuke cyane kuko ufatiye ijambo ry'Imana rikiza ku mugabo akiza gusinda umugore cyane umugore nawe akamutambura umugabo turabikorana mwabo bose bafite mu ruhara mu kingo cy'irambi cy'ambu kuko agatira ka muntu kaza kavuga yuko umugabo n'umugore bangana ataramo muri kugize akabari ubahundi ngo dusabwe kugamba ubu n'umusanzu nuko nuko ndabibona kuko mu bisanzwe bituma ingo z'ubuto zambuka n'ikindi
urakoze ugira umwese mwiza ngaho mukayanza Oscar
ego kabisa ni kuvuga ngo dusatani cyari kibazo cyo gukomeza kuko mu bisanzwe umugore asabwe yuko baresha n'umugabo amaka cyabura icyuma ikindi uwo mugabo atavuga ati none se nazanye umugore yise umufasha ama kaba ko ata uko kiriza uwundi usanzwe ndabona ko umenga ingorane
murakoze reka duhe akanya pasteur akakwishura yego ugira umusimiza mukayanza pasteur ivyo ngo vyagateka kazina muntu abagore n'abagabo ni bamwe barangana navyo biri mu vyo biriko birasambutsa
sivyo bisambura ahubwo ingena abantu bavyumva uko imbugita irafasha abantu gukinjika gutegura imfungugo mugera ashaka kwica umuntu
yego
isukari irafasha kuryosha ikinyobwa ariko bamwe irashaka kubatera ingwara ingene batahura ingene bakoresha ico kintu ico kibagora mugwa abantu bose barangana imbere y'Imana muba ntibivuga ko umwana tokubaha umuvyeyi umugabo tokubaha umugore wiwe umugore tokubaha umugabo wiwe urumva iyo bije ari umuntu kuko ndabibona bashitse muri ibi bihugu byateye imbere abadamu bari barihangana yashika ngaho umugabo yavuga gato agacamagara polisi urumva kuko yabitahuye nabi hama ejo akicuza byageze habi kuko harabonabonye harabo twahaniye basubije hamwe ariko yari yashitse abitahura n'abateye hasi hahandisha si imwe uza uramponyera ku mutwe abagabo nabo arige bavyumva naba ati agira turangana jewe barangana nabavyeyi bose ariko ni amwubahiriza undazovyakira ari cyutanga ni curonga
yego
urumva ndakunda kubivuga ndiko ndashingira mu mwishe mu nzu y'Imana nkavuga nti niwa mugira umuboyi uzomuyaya uwo numugore mbarira nkabari umugabo nti niwa mugira umuyaya uzomuboyi niko bigenda ariko uri yubahiriza ikindi ariho kubaha ijambo ry'Imana hariho abaza ati okay hari wa mbarige kimwe ati pastor uravuze ngo nina mukunda zonyubaho ya biravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze ishengera akagigura namwe abagore mugamburukira ishengero ryigamburukira Kristo urumva ntiyavuga ngo wowe umwubahe naragukunda nawe mukunde naraca kuba oya no kubitahura nabe wowe kora ikikuraba umwubahirize umuhagateka kiwe nawe natabikora amakosa azomugwako mugaho iconzi nuko icubiba arico wimbura
arico wimbura yego
urumva ari igihe kimwe nigeze gufata umuduga mbuye kibuga c'indege ahantu umutaxi ne tugeza turayagana amazi afisa abana bangarambara ati ndafise utwana dutatu tw'uduhungu mugaho madama aguma agomba gakobwa
yego
c'abagore sinzi gene bameze urumva umuntu yumvira uko kuri we umugore si umuntu iberi muhira ntazingene bimvuna kwirwa muri taxi urumva amafaranga ndaza nca ndamucira kagani ku mugabo yidoze abarira imana ati mana uyu mugore ntazingene abagabo turuha ndakora nkazana amafaranga n'abana mana uramugira bu mugabo yumva ingene bivuna imana iti ico usavye ndakiguha aca hindo ku mugore acha ku isoko arasuma araza arategura ibyo baza gufungura mu gihe biri ku nkono baramesura urumva byose agereza kuba nk'aja gutora abana arabazana arabagaburira mu gihe baruhu amaze kuzigorora ku mugoroba urashitse
uratetse
ategurira umugabo nashitse aramugaburira urumva Imana iti cyage wasaba narakwemerera ingoga mugabo utegereza kurindira
kugira ngo usubire kuba umugabo
ayusamye urumva hariho igihe bihenda amanyama harya kuba kuramutse umuntu neza ntibivuga ko agusumba
yego
ibyo rero hari ngena baca bango kungana ntitungana oya turangana umwe sarafise icatanga ngo ntibibuza ko habo mutwe habo abakurikira mugabo umwese mu kibanza ciwe
umuryango kaburubakitse
umuryango kaburubakitse
yego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari muri isanga Evariste Ikadze Evariste nitukiri kumwe John wewe uratwumva
kamushasha
umwaka mwiza uzoronke mu byose
narahamagaye ngo ndabatashe muranyi mu murongo ariko nta kibazo narabitahuye ko mwari bize
twari duse abantu benshi mugabo urazi ko dukomeza tubaha kanya n'uburumvise ko twifurije ego John twagutumiriye uno munsi rero pastor Edmond Kivuye ikaze mubaze
twari nukuri ndamuramukije cyane gose hanyuma ibyinshi nari kuvuga mwamaze kubintanga nabyumvise mu nyisho nari nkeneye kuko namaze umwanya muremure ku murongo ndiko ndumviritse ariko nashaka ndamubaze yo mpanurira iki cyane cyane ndahagarara kubaha mu iki gihugu cacu turimo muri etaje ni yo mpanurira iki aba bene wacu ubu muri iyi myaka mbona bariko barahurumbira kugenda mu bihugu byatwibarutse kurondera yabageni mugabo bakabakurikira babonaniye kuri Facebook nuko babona batarababona hanyuma mbere bikanakunda bakabarino bagiye iyo bagakora yo mariage hanyuma bakabazana ariko bashika ngaha bikaba ibindi kumvo zuko abo baba iyo baba batahamenyereye akarerero urabona abino ubu bahurumbira bo mu bisagara gusa bajya bifise baba baboneka neza pana hariya muzaruguru bimenyereye ibikogwa urabona arashaka kuzana umuntu w'umukobwa yakuze atakintu rakimwe akora mu rugo kubera baba bafise abakozi cyano bwaba yaya canka baboyi babafasha muri byose ariko yamushikana ngaho uraza amategeko yo muri Amerika nta mukozi canka umuyaya bire kuriwe n'amategeko gutunga mu nzu ngo ashikire kumurondera abandanye mu buzima yakuri buto bagaca bahukana
urakoze reka dumuhe umwanya pastor hakwishure John ngira umunsi mwiza ngaho ayowa
namwe murakoze
yego pastor ijambo ni gwanye
nikibazo yeah. Nikibazo ni vya bindi twari ko turavuga vya masite ni byiza kwigira kubandi amajambere ntawe yagwanya
yego
ni yatuma turiko turavuga n'ukavugana n'abari mu bihugu hehe ntiwocuvuga rero ngo ivyamajambere azanye byose ni bibi mwengene tuvyifatamo ndashobora kukwigirako ukanyigisha nkara ibintu byiza uri kurakora nkavyigirako mugabo kukwigana
nico kikomeye
nico kigoye ingorane y'abantu bacu barigana ejo narwa ku televiziyo umuntu yamoye umushatsa urabije naje nkacangira nabona uwo muntu yambaye igipantara kirekereje naje nkaca ndabigira sinzi iyo byanzananye sinzi igituma ngo nibigezweho rero nibi byo kuja kuri Facebook niki nibintu byo kwigana nosaba ko aguma bahanuza abihwabo urumva nibahanuze ko ari ababitangiye imbere kubaka no kumenya ko ari kintu winjiyemo ubuzima bwose harya naho bavana hari ingaruka nageze kwivuga igihe kimwe ndi muri Canada ndavuga nti musanzwe dusezerana tuvuga ngo urupfu ni gozo utandukanye iyo rero wa divorce no kumwe muri mwebwe yapfuye ndayivuze umudamu umwe ari ikangara amaze umwaka wose ya divorce yaciye ahagarika ibipapuro kuko ari ikindi kintu badatahura ni kirere bakorera munsi ubuharakanye ngaha nambaye ibikoti iwacu ntabyo nambaye nabiguriye ngaha urumva hari neje ntibanza kumbaza ngo wagahungu uvuye hehe ngo ndandaye pasiporo yawe oya irangwa ko ikirere urimo kirafekta kiragira ico kitugize ko ni byiza rero gutahura aho bari nico gituma bashika ngaha yari yarihanganye bigaca bipfa kwere kirere cyo ngakirorohereza abantu kutubaka neza kuko ntibabihagaciro urumva bamwe no kubana hari navuga ngo reka tubanze tubane twumve ko
turi kompati turi tuzoshoburana
agacanwa agacamo gahita kura ipasa hama tuzoca tugira amasezerano rero tubari abavyeyi hari ibintu byinshi rero nibi novuga ko bo vyitondera kubijanye no ku kuzana batarizigishijwe ibikogwa ehego hari imiryango ifikinisha abana n'ukuri abavyeyi babirabe bavyitondere urumva bavyitonde ntibari ko barafasha abana babo
umuntu aza kwibona iyageze muri aya mahanga nyene wikorera
rero niba ronko umeze gutyo reka kuba ngo sinzi ngene umeze
mufashe
mwigishe mwereke urumva mwihanganire niba ari umugore ube nka Kristo. Kristo aremeye amara umubiri wacu kandi ari Imana araza yicana n'abanyavyaha kugira ngo abahindure abagororotse. Niwe ugomba kumukuramo umugore ukunze. Ihangane umwigishe reka kuvuga ngo ehe urutwehe wakinebwewe ntazi iyo biva niyo bija mufashe urumva nawe agufashe.
Ni magirirane. Ego, Leonce ikaze nawe.
Nuko mbashimiye cyane. Imani bampera umugisha n'umwaka mwiza kandi
urakoze uherega Leo
mu gihugu cy'Urundi mu gisagara cya Bujumbura
nduga ku ijambo
nshimiyeho ukuntu mwaduteye iteka ubugira kandi n'uyu mwaka dusanzwe mukadutumira umukozi w'Imana ndamukunda cyane inyigisho ziwe ndazikurikirana kenshi ariko yewe icyo ndaruka ko kwima kikijyanira mu cyase gushikiriza uri kuraraba ingo nyinshi zisambuka kenshi ni ingo nyinshi usanga zisi iyo nk'umupfasoni afite uburyo cy'amafaranga menshi ntushobora kugira kubaha umugabo nk'uko yamwubaha aba batagifite batafite ubutunzi muga amaze kugira ubutunzi umugore akagira ubutunzi burenze ikisanga hari kugurana ibintu ibyo nibyo yo ingaruka mbi mu bintu by'urukundo mu bintu byo kubana ikindi muriko muragarukaho ni cyo guhurira kuri ma Facebook ego nanjye sindibibaka ariko nanjye sitaho ubu twashyatanye ndamushakisheho ndabona kuri Facebook ubusigiyeho numva ndamukunze nawe arankunda ariko ndagira amahirwe sanga ari mu gihugu cy'u Burundi nawe
mwahuriye kuri internet mwahuriye kuri Facebook
umwe wese ntazi twahuriye kuri Facebook rero umwe wese ntazi ho mugisha wiwe uri uhuriye kuri Facebook ntabwo ari ikosa kuko usanga ari wo mugisha w'umwe wese aho uri niha utora rero nkuko umukozi w'Imana yama ahimiriza yama avuga ubutumwa bwo kubaka Kristo kugiranira amahoro
uvuge usongora uvuge usongora Leonce kuko umwanya uri kuri tujana tuse n'abandi baturindiriye ubwire umunsi mwiza
yego murakoze cyane
murakoze cyane yego Jean Marie wowe uherereye he
Bomba Marie la
tumaye uherereye he ga Jean Marie
ya ndi muri Mozambique murakoze cyane muri Mozambique nampura muri cyaga cyane nampura
akabazo kawe ka Pasteur Edmond kivuye cyangwa intererano
yego murakoze cyane je kibazo kiganiro cyakiriye hagati sinatahuye neza mugo kubera ko kare nari nasumye neza kuri Facebook ndabona icyo byerekeye nagerageje rero gurindira kugira ntahure neza kingo ntahuzwe ariko mu byana nifuza gushikiriza byari ibintu bimwe nariko ndasaba mu bijyanye n'ibyo by'ukuntu abantu bubahemukirana na kimwe bifuza ko bogira divorce hariho ibintu rero bya mbere abantu dufata minenego ariko ari byo bintu binakomeye cyane mu bintu bijyanye no na kofinage ho kenshi bikunda gupfira niho kenshi dukunda kubibonera akenshi barabeshanya kandi rero byo gukubeshanya rero bituma nubwo iyo hageze ko mubakana niyo mwa mwashakanye kenshi uca usanga hari ibindi bintu bigenda birahinduka mu rugo ugaca usanga iyo habaye no kubeshanya byose bibandana ibyo byagiramo ni kuvuga ko rero akenshi hari ibintu tuba dusaba nuko hari nka leta y'u Burundi cyangwa leta y'u Rwanda ko niho bavuze ko kenshi ariho bariko barasaba ibintu bya divorce bodufasha bakaraba ko uko haba ibintu by'amashure naho hakaba amashure na senge bakamurumva mu miryango
urakoze cyane Jean Marie urakoze yego urakoze ugira umusimiza ngaho muri Mozambique Pasteur Edmond yemumvise Leonce na Makenga avuga ngo umukobwa iyo yifise cyangwa umufasoni biratuma haba ku gasuzuguro Jean Marie nawe ngo bifira muri copinage
ubutunzi nta kiwe kose barabukene kandi urafasha umuryango kuko ubukene bwaje bamwe bamwe urabatera ingorane ubwo yifatiye umugore yatunze hari gacasha ngo zana rero wibuke ko ari jewe mutwe ariko rero se n'ibyo biba mbwa hariho n'abagore bameze urumva nta mwongo utaburi sato ibidahizwe biriho mu makansuring tugira mu bo duhanura ubatse turabibona twasaba ko baguma baca bugufi kuko ibintu biraza kandi bigahera woguma bibace itama kararakora cyane urumva akibagira urugo urugo ni umugambi w'Imana niyo ntango y'Imana ikindi kujanye n'ivyingo hariho igitabo abantu kwekurabiramo nkuko tugura imidugu kavusa gatabo kakarabiramo hagira igipfa ukakarabiramo nibasoma ijambo ry'Imana iyo vyagoranye hakunda abantu baragereza gufasha ingorane zirabaho kandi kindi ibi bavuga ngo ibintu byarunyutse ingorane zamyeho zamyeho abantu bamye babeshana bamye bahemukirana bamye zarabaye mugabo ubu kubera communication iteri imbere biravugwa cyane nico byamye biriho cyamye biriho
ingene abantu bavyifatamo gusa n'ivyo bitandukanye
ingene bavyifatamo umugabo n'ingene abantu babikomunika mbere harabingorane abantu akaguma babinyegeje ariko ubu ashusanga byamaze gushika
Yesu
ivyo rero bigacetuma ugerageza usukamwe amazi ngo umuriro uzime undi na wasukamwe petrol asukamwe amavuta ningorane
yego
kubijyana na copita copinage navyo nibindi ningorane abantu akwiye kwitonda nizo vya Facebook sinavuze ko atobigira ariko navuze ko ariho babigize bigakunda mugabo bitonde cyane babaze urumba ni nk'umuntu umuntu yashitse ku chapa cahagarika umuduga ngo bavuze ngo stop oya oya urapunguza kugira ngo ushore kujabuka gusa na kandi amategeko sayo kugusambura ingo amategeko nayo gufasha abantu kubana neza mwari wabayakoresha nabi ku itariki zibiri ku wa kabiri tariki 30 ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2019 nakwije imyaka 30 nubatse
ndabona ko no ku telefone agafoto ka madam katavako
katavako urumva
turakeze ko
mugo sinibuka amategeko nasinyiye ico gihe twasinya muri province n'ukuri sindaje kuyaraba aza iyo vyagoranye natano uranze ico ndico gana uranze ko ndumutwe urumva iyo vyabaye gucya biyo vyapfuye
ariba vyamaze gupfa
niba twaze okay niba hanuza abandi kandi sumuhero w'isi yo bigoranye hanuza nturu wa mbere ibaye ko hari nabavanye bagasubiza hamwe hari abo je nabonye bavanye imyaka 10 gahera bagasubira hamwe
bakagaruka
bakagubaka hari hero riri ngorane ziri imbere muri bo hari ngorane ziva hanze uyu munsi turavuga ibihugu bya Amerika turavuga ibihugu by'iwacu wa majambe n'ibindi itongo rya Eden wari umugisha gusa nta caha cariho ariko inzoka iraza icihenda umugore umugabo nawe agwa muri uwo mutego Imana ije wa mugabo ati ni wa mugore waremba mugegeye yamumuha niyo nta na seminari yari yagize kumenya ingene umugore asa iki yavuye mu itiro acara mumenya aravuga ngo yanakara kanje nakagufa kanje urumva ariko inzoka yamaze kuhinjira ngo ni wa mugore waremba ingwane rero nicaha ingwane hari inzindi ingwane hari bitero hari abadayimoni abantu bakwiye kumenya ko biriho mu 2015 ngiye muri Canada ndasengera abantu muri rusange nza numva umukobwa umwe yikubise hasi induru oya ntazokubaka ntazokubaka nabandanya agendera mu bintu byo kubanga no guterekerana ariko ibyo bintu byo gusenga Jesse narinze ko yari umudamu yubatse yavanye n'umugabo baravana baravyanya abana babiri ndagaruka muri Canada aho hari mu kwezi k'umunani ngaruka mu kwezi kwa 10 twari twahuriye Montreal dusubira guhurira Ottawa mbona umudamu n'umugabo n'utwana arambara ngo uranyibuka nteka ngo ndi waho ndi wasengera arambara ati uyu n'umugabo wanje tugira dusubize hamwe tugizogira mariage mu kwa 11 nagomba uzoze kuduhezagira none ni kuki bari bavanye hariho rero ibikurikirana abantu hari wimpe mumbi Imana irakundi ngo shetani naranki ngo kandi kuva ngo ukijijwe ca usenga ngo byose bicaye ba mahoro Imana ishimwe mugabo je ndibuka inkuru ya Yesu yagiye kuramutsa kwa Lazaro na Maria na Marita Marita acatangura kwirukanka ategura
inzimana
acatangura kurega mutonyiwe kuri Yesu kandi Yesu niho yicaye ari rero nakubwira ngo iyo Yesu ari mu rugo byose namahoro kai Marita acarega mutonyi wiwe ngo ariko ntibikubabaje kubona mutonyi wanje yicaye ngaho acatangura gutana amajambo kandi Yesu ahari mugabo bamenye ngo Imana yakunda imiryango yawo kandi Imana irababaye imiryango yawo kandi yashobora kubatabara abo vyagoranye ntibihebure basaba amasengesho basaba bahanura muri ibihugu barasaba psikologi babayagire hari uwo twego turaga mu isi y'izambara ngo ekaye ngo nta bapsikologi nkeneye ko n'igihe twubaka siho bari ekaye nca nabara ntigihe wibaruka ntushobora kwanka umwakirizi ngo igihe wasama inda nta
siho yarari
hariho abantu badufasha turakeneye abadufasha ikindi Yesu yaravuze ngo umugambi w'Imana si uko abantu bavana batinuye ko Mose yabyemeye ngo nukubera gukomantara kw'imitima iyo twababaye mu mitima irabibuye
bikanga kubutumwa
bikanga vanga sinzosubira kumuvugisha nta munzosubira kwizera abagabo bose nico kimwe abagore bose nico kimwe iyo umutima wakomantaye biragoye naho ugira gute rero turasaba Imana bakize Zaburi ya 73 murongo wa 41 iravuga ngo igihe nari mu mubabaro umushaha wanje ugatekegwa n'umubabaro nari mbura bwenge nari meze nk'ikikoko iyo umuntu ari mu mubabaro aba nk'ikikoko rero ni ba Simon bakize ni bahanuza abantu ni abanze baruhuke gatonyi ntiyihute cyane gufata ingingo duca tuvanda nabanze iryo shavu ribanze rihere
hamabone gufata ingingo
abone gufata ingingo imana ibahezaga
ego turakiri iyo migisha turase janvier janvier ku murongo wa telefone janvier uherere hehe
Ngerere mu gihugu cya Kenya mu rwa wa Nairobi
akabazo kawe kwa pastor Edmo kivuye wihuta kugira ngo tumuhe umwanya wo gutwishura nawe nyene mu masegonda make
ndanze kumuramutsa cyane gose ndamwifuriza n'umwaka mushyashya
murakoze cyane
ego nukuri turabashimiye cyane ku kuntu mwatunganije icyo kiganiro ugiye kubiraba uyu munsi jyewe ndiko ndabona yuko aho mu gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda ikindi murundi wo ngaho Burundi
turiko turakumva kandi unyarutse dusigaranye umwanya nyamuto
Uriko urabyihereza uyu munsi n'igikibazo nyamukuru kuko duturuka ku kuntu imanza zitunganyije imanza z'ubukwe ugende nari wo muzi nyamukuru cyane ibintu byarahindutse ariko abantu ntibashima guhindukana n'ibihe ugiye kubira uyu munsi ukuntu imanza zitunganyije mu gihugu cy'u Burundi ubukwe ni ikintu gitwara amafaranga menshi hanyuma ugasanga inyuma y'ubwo bukwe ugasanga abantu ingo zisigaye bari mu bukene
ugira umusimiza ngaho i Nairobi muri Kenya Janvier urakoze wabuvuga ko bisa nkuko biva kuri iyo minsi mikuru sinzi ko ari byo pasteur dusigaranye iminota ibiri gusa akajambo kanyuma mubwira abariko baratwumviriza abakunze ibijo rya America abo muzaja kuraba muri Canada muzaja kuraba za Maine n'ahandi muri uno mwanya musigaje muri America
no bari uwo muntu nti kugira umunsi mukuru babikore nkuko bashoboye mugaye inkomezi bashira muri iyo minsi mikuru abari zo nkomezi bashira no mu rugo hari itandukanye hagati y'ubukwe n'urugo urugo ruza nyuma y'ubukwe inkomezi bagize bazishire no mu rugo hanyuma ikindi no vuga ngo Imana ibahezagire ibaho umwaka mwiza cyane ibaho ingo nziza ibaho imiryango myiza ibaho ibibondo byiza kandi n'abatararo nk'ibondo umugambi wa mbere w'urugosukuro nk'umwana kuko uhora yavuze ngo babane babe umubiri umwe babana karamata point final nta mwana ariko umwana ni nyongezo nibaza numugisha nibataza mubane amahoro Imana ibahezage
yego murakoze cyane gose pasteur Edmo kivuye tukibutsa ko muri umwungere mukuru mwishengero Eglise Vivante ku isi hose abandi dushimiye ni mwebwe mwariko muratwumviza nshuti bakunzi yakoze Fatima Limasi Kalala yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Rob McLean bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe ni je nari ndemesheje muri sanga mushobora gusura kumva kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu.com ku izina rya bagenzi banje ndabike banure ndabatumirira mu biganiro vyacu bitandukanye muri vyo harimo amakuru y'igihe c'isaha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda n'igihe c'isaha 1:30 mu Rwanikwe ndanya kumviriza ijwi rya Amerika Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio y'ingo muri kumwe na Joy Diana ni nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda turi live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni vewa radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika